Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Naho yari yejejwe na Sentare isubiramo imanza ya Ngozi, ingingo yafashwe ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2020 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2022, umushingwamanza Tony Germain Nkina aracari mu ibohero. Imvo ngo nuko abacamanza baburanira leta batashimye iyo ngingo, baca barunguruza urubanza bukeye yaraye yejejwe. Mu bihe nk'ivyo amategeko y'igihugu avuga iki? Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2024 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2022, mukagishikirizwa na jewe Pia Gahungu Kaze. Inyuma y'inkuru nziza yamumenyesha ko ari umwere, umushingwamanza Tony Germain Nkina yari yiteze ko asohoka ibohero, ariko umushikirizamanza ntiyigeze aterako umukono urupapuro rumuha ubwo burenganzira bwo kurekugwa. Ivyo abanonosoye ibijanye n'amategeko bakabona ko binyuranye n'amategeko. Amategeko y'u Burundi ategekanya irekugwa ku muntu wese yejejwe n'ubutungane hatisunzwe urubanza rwungurujwe. Kurikira umushingwamanza Gustave Niyonzima.
Mu bisanzwe amategeko avuga yuko kugira umuntu ashobore kuja muri gasambura manza abikora mu minsi 60 yamenyeshejwe urubanza, kandi uko amategeko abivuga kuja muri gasambura manza ntibihagarika ingingo iba yafashwe bwa mbere. Rero umuntu ashoboye kuraba ukwihuta kwa Ministeri Publique yegamiye Sentare isubiramwo imanza Ngozi kuri Rudaperedo Ngozi mu kuja muri gasambura manza mu munsi umwe haraye hafashwe ingingo y'ugurekura Maitre Tony Nkina, ucubona yuko hariho ikintu cinyegeje kicerekeye yuko ubutungane buriko burakoreshwa. Bitwereka rero ko harimwo agahaze, ko harimwo abantu bo mu gisata shingwa ntwaro pouvoir executif batashimye iyo ngingo, boba baciye bafata inzira ya mbere yo kubwira Ministeri Publique atunguruzunguruza. Ni ibintu bigaragara bibitwereka. Twisunze ingingo ya 50 ishinga Sentare ntahenyuzwa, eka n'ingingo y'ijana na 31 mu gace ka 2 na 3, n'ingingo y'ijana na 59. Birashoboka twisunze amategeko ko umuntu ashobora kuja muri gasambura manza ubugira kabiri muri rusange, urabona ubwa mbere hagiye Tony Nkina, ubu hagiye Ministeri Publique. Ayo mategeko rero twisunze izo ngingo za 50, ijana na 51 mu gace ka 2 na 3, n'ingingo y'ijana na 59. Izo zose zishiraho rarwasirira ko Supreme ziremeza yuko ivyo bishoboka. Rero iyo bibaye ya Sentare gasambura manza icikorana n'izindi ico twita tute chambre reine, kuko biba vyakazi kandi ntibisubira inyuma muri kuru dapere. No kuvuga ko mu gihe bofata ingingo bati kwitwara muri gasambura manza mwafashe iyo ngingo ntibibereye, turavyanse n'ibisubira uko vyari bimeze. No kuvuga yuko Maitre Tony Nkina zoca aba acquitted definitive maye bazoba yejejwe burundu. Mu gihe naho hofatwa ingingo muri ico gisata nyene ca gasambura manza gifatanyijwe n'abandi ico bita tuti chambre reine, bovuga bati nivyo muri mukuri mwebwe Ministeri Publique, haca hari ico twita evocation juridique. No kuvuga yuko iyo Sentare nyene ya gasambura manza ifatanijwe n'izo chambre reine zose arizo zica ziraba ido nido ry'urubanza, ntibica bisubira inyuma hama zigaheza zigaca urubanza uko ruri.
Umushingwamanza Tony Germain Nkina yahagaritswe ku wa 13 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2020 ku mutumba Tondero muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza, mu gihe yari agiye kuraba uwo aburanira Apollinaire Hitimana. Yafungiwe ubwa mbere I Kabarore mbere y'uko ashikanwa mu iperereza mu Kayanza mu nyuma ku igenekerezo rya 16 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2020, ashikanwa mu ibohero rya Ngozi. Urubanza rwiwe rwahereye muri parke ya Kayanza. Umushingwamanza Tony Germain Nkina aca yagirizwa gukorana n'imigwi yafashe ibigwanisho kugira igwanye leta y'u Burundi. Ku wa 15 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2021, Sentare Nkuru ya Kayanza yaciye imucira gufungwa imyaka 5 n'amande y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Ku wa 16 Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2021, Tony Germain Nkina yarunguruje urubanza muri Sentare isubiramo imanza ya Ngozi. Ku wa 29 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2021, iyo Sentare ica yishigikira urwaciwe na Sentare Nkuru ya Kayanza. uwumuburanira yaciye yitura sentare Ntahinyuzwa ku wa gatandatu Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Sentare Ntahinyuzwa yaciye isubiza urubanza muri sentare isubiramo imanza ya Ngozi nayo ica iramweza. Ni na hano duciye dusoterera ikiganiro ku isoko co kuri uno munsi. Pierre Gahungu ni je nariko ndakibashikiriza, ndabahisa ngo ku munsi wa gatandatu uza mu kindi kiganiro nk'iki naho ubutaha.
Cari ikiganiro ku isoko.